Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya mu Kirundi mu Kinyarwanda. Miliyoni za nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kwa mbere tariki 12 y'ukwezi k'umunani mwaka w'2018 ni saa 10 za kumuhingamo mu Burundi mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro mwisanga giteramijwe na Federica Nkunikije. Mundu biheze intumwa z'umuhuza mu biganiro by'abarundi zari Bujumbura aho zabonanye n'abanyapolitiki mu migambwe itandukanye hamwe n'abatitsi bamwe yamwe baserukira ihugu byabo mu Burundi barimo waserukiye leta z'umwe za Amerika, Ububiligi, Uburundi hamwe n'ubumwe bwa Afrika. Urugendo rw'izo ntumwa nkuko byatangajwe n'inyamakuru kwa rukurabira hamwe n'impande zose zegwa n'ibiganiro ukuntu iyi n'injuro y'ibiganiro yotunganywa yamara abanyapolitiki bose ntibabona cyo kimwe ukuntu inzira ibiganiro yobandanya. Umugambo uri kutetsi mu Burundi ku munsi wa gatanu waratangaje ko witeguriye kuja mu byo biganiro igihe umuhuza azobitumira ko nkuko byatangajwe na Joseph Ntakarutimana icegera cy'umunyamanga mukuru umugambwe CNDD FDD.
Kiriho nuko banejeje ko basanze twarateye intambwe imbere, twaramaze kuja hamwe n'imigambi y'inzu turashika ko twumvikanye ko cyo dushikana ku matora ya 2020. Bijya rero twashitse ko twemeranyije ko tuzokurikiza neza ku matora meza, bari bashikirije banezerwa cyane cyane aho basanze twakoze ibintu byinshi cyane nabo bashimye, si bo bonyine n'amakungu yose yashimye.
Ntakarutimana yaratangaje ko izo ntumwa zashimye ibimaze kurangurwa cyane cyane mu kwitegurira amatora yo mu 2020. Rwasagato arongoye urunani w'abigenga mizero y'Abarundi nawe nyine ari mu banyapolitiki babonanye n'izo ntumwa, we wavuga ko ata kinini cyarangurwa kuko ata kintu kiboneka impande zose zirashobora gupfundika.
Kwihangira gyoba ugo rupapuro rw'inzira mugabo ugo rupapuro rw'inzira urumva hari ibibazo bitandukanye abantu bovuga nako mbega nko karorero ko twumva leta iri kirihuta cyane gushiraho seni, iyo seni yo bigizwe nabande yoba imeze gute? Mbega kwejo bundi twumvise ngo hari urupapuro rw'inzira rwo mukayanza wateguwe gute? Turagwemera twese nibibazo nk'ibyo rero nibyo abantu bo kwicarira abatosora ibikeneye gutosorwa, ibikeneye gupfundikwa bigapfundikwa, hanyuma ibyo biro bifunditswe kaza kugira ngo bishyirwe mu nge.
Ko kwibutsa kwiganiro byatangwe kuva mu mwaka wa 2016 bitigeze bigira ikintu kiboneka abanyapolitiki bumvikanye ko ibiganiro bya nyuma hagati y'abanyapolitiki b'Abarundi byaheruka mwaka uheze kuva ku igenekezo rya 27 ry'ukwezi kwa 11 gushika ku igenekezo ry'8 ry'ukwezi kwa 12. Mbega kubwanyu ikintu cyo tuma ivyo biganiro biva mu nzira maze y'Abarundi bakumvikana ku masezerano azogirira akamaro Abarundi bose n'ikihe? Mbega kuna abanyapolitiki bamaze ikiringo kirenga umwaka n'igice batarashobora gupfundika amasezerano, hari ikintu cyo kweza gatima Abarundi ko muri iki gihe bazoteba bakumvikana ku masezerano? Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye Professeur Charles Nditije yigeze kuba umukuru umugambwe ipona kandi yigeze kuba umukuru urunani senareda utavuga rumwe na leta y'u Burundi. Mwiriwe neza Charles Nditije.
Mwiriwe neza Federic.
Murakomeye?
Ego n'amahoro.
Ego turi kumwe kandi na Professeur Paul Nkunzimana umukuru w'icyubahiro umugambwe w'abakozi na demokrasi. Mwiriwe neza Paul Nkunzimana.
Mwiriwe Federic.
Murakomeye?
Ego turaho.
Turi kumwe kandi na Dr. Innocent Bano umuhinga yanonosoye ibyerekeye politiki mpuzamakungu. Muriwe neza Innocent Bano. Ndabona telefone ya Mushana Bano itari kuyagenda neza, ariko reka dutangurire kuri mwebwe Professor Paul Nkunzimana. Mwihweje utwigoro twose tumaze gukorwa two kugerageza kumvikanisha Abarundi twabaye kuva mu myaka yo mu 90 murasa kizero kw'amasezerano ashobora kuboneka hagati y'abanyapolitiki b'Abarundi?
Yego murakoze. Umuntu yihweje ibintu ukuntu byifashe muri iki gihe. Umuntu wese arabona yuko kuva nk'uko wabivuze kuva mu myaka ya 90 harabaye uguhura kwinshi, harabaye amasezerano menshi, harabaye amasezerano ya Kigobe Kajaga, harabaye amasezerano yo kuri Novotel, harabaye amasezerano ya ibyo bise partenariat politique, harabaye amasezerano ya Arusha. Umuntu ishobora kuvuga uko ayo masezerano yose ntiyigeze na rimwe ashika kugutora inyishu ku bibazo arundi bafise muri iki gihe ahubwo icyabonetse nuko gusa habaye ibintu kugabura ubutegetsi hanyuma hakaboneka inyishu ku bagiye muri izo nzego haba inzego za ishinga amateka nyeguzamateka muri guverinoma n'ahandi n'ibiti byagenda aboneka mu nzego z'umutekano ngira ngo nabo nyine bashobora kuronka inyishu ku bibazo byabo ariko ibibazo arundi bafise haba iby'umutekano haba iby'ukubaho nta kibazo na kimwe kigeze gitorwa inyishu umuntu rero yavuga yuko amasezerano bene ayo nta nyishu na gatoyi ishobora kuboneka ku bana abanyagihugu bafise ndetse si no mu Burundi gusa n'ahandi hose ngira ngo nta muntu atazi zabaye i Rwanda amasezerano y'Arusha mirongo icyenda na kabiri mirongo icyenda na gatatu icyavuyemo ni iry'abwoko ryabaye amasezerano haba muri Congo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo amasezerano menshi ya Sun City ya Lusaka n'ahandi n'ahandi muri South Sudan abantu bose babona amasezerano ya Addis Abeba nayaherukeje ubundi
none ku bwanyu Profesor Nkunzimana
no muri Mali naho nyine uvuga no muri Israel amasezerano muri Tosambi mirongo irindwi n'umunani ya Camp David n'aya Oslo iyo myaka irimo icumi n'icyenda mirongo icyenda na kabiri ayo yose amasezerano yose nta mahoro yiza aboneka muri izo bihugu
ku bwanyu ni kuki abanyapolitiki bashaka ayo masezerano boba bari kurata umwanya muvuga ko amasezerano atanyishu atora y'abanyagihugu
amasezerano nta nyishu na rimwe amasezerano atorera inyishu anyagihugu yaba ari Arusha ngira ngo kuva ashyirwa ku mukono mu mwaka w'ibihumbi bibiri gushyika uno munsi nta mahoro araboneka kandi gushyika uno munsi nta nyishu iraboneka ku gurana abanyagihugu bafise ukuntu babayeho mu buzima bwabo ubukene bwarabaye ndanse amataxi aguma n'amakuru aguma aza ayandi mashasha n'ibindi ubushomeri buguma bwiyongera reka no mu bya politike naho nyine urabona ko
mu kandi gatoya cyane rwose
abantu bafise kuyungunganya kugira ngo baje hamwe haba mu migambwe haba mu mashyirahamwe atagira adafise imigambi yo gufata ubutegetsi cyangwa amasendika ibyo byose biri mu ngorane ni ukuvuga yuko ayo masezerano icyo umuntu yavuga ni uko igituma atanyishu abonekera abona inyishu ziboneka ni uko ayo masezerano agirwa ku by'ukuri ntagirwa n'abarundi agirwa n'abanyamahanga agirwa n'abanyamahanga banki y'isi yose amaguverinoma y'i Buraya ibihugu rutura nibyo ku by'ukuri usanga bihagarariye ayo masezerano
ku bwanyu rero Professor Nkunzimana abarundi ekana bahuza bariko barata umwanya
bajyanye bari kora tumanya bajyanye babikora mu bintu byinshi mbega noneho mbega ahuza niba ariko atabahuza bariho hariho abitwa umuhuza ni ujya Museveni perezida wa Uganda hanyuma we nawe ni intumwa yiwe hanyuma nawe baherukiye Burundi ni intumwa z'intumwa y'uwo muhuza urumva bafisemo inyungu zabo aho nta kibazo ariko nta nyungu Uburundi bufisemo abarundi tuvuge abarundi bafise muri izo bitondo ibiganiro
Professeur Charles Nditije muvuge iki ku bishikirijwe n'umushyanahe Paul Nkunzimana abarundi muba bari kurata umwanya mu kurondera amasezerano abahuza baba bari kurata igihe
urakoze icyo navuga ubwa mbere ni uko amasezerano y'Arusha yateguye igiko mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'imigambwe nka yose yakorera mu Burundi ahagarikiwe n'akarere kane ibihugu bitura n'ishyamwe mpuzamakungu n'ishyamwe ry'Afurika yakurikiwe n'amasezerano y'ingwano kuko twatinye amasezerano y'Arusha mu bihumbi bibiri abagwana ariko ku butegetsi bw'ibihugu ntibari barimwo hanyuma mu nyuma barasinye amasezerano y'ahagarika intambara mwaka w'ibihumbi na gatatu mu nyuma rwasarakwirya mu mwaka w'ibihumbi na gatandatu nuvuga ko ayo masezerano y'Arusha yabaye umushinge yabaye inkingi ikomeye cyane yo kuzana umutekano ituze mu gihugu abarundi barabana mu mahoro ingwano irahagarara baratangira ubutegetsi amoko yose bari bwa mbere uburundi bumara imyaka 10 atanga manda ubutegetsi buhari bwatwara manda gahera bakiyongera cyabaye rero ikigwa isemo ikomeye cyane byatumye abarundi bazana ikizere bakagira batikumbure ngo nako yaheze tugiye kujya ku mugambi w'iterambere rirama iterambere kuri wose ibyo abarundi kamwe barabyizigiye barabyemera baba ari ku butegetsi cyangwa abatari ku butegetsi imigambwe irakora atanga manzi inkwe z'amarere rero yagiye kuba aho mwaka w'2015 Petero Nkurunziza yagize ikingo cya gatatu gite kubiri nayo masendere rusha gite kubiri n'ibwirizwa shingiro yakomoka ko acaduka indureka abantu barapfa abandi barangazwa imigambwe irasambugwa amaradiyo yigenga arasambugwa amashami yigenga arasambugwa abantu barenga 1500 bahera hanze ishyize imbere mbere abanyepolitike abashyirahamwe yigenga n'abakuba amaradiyo rero bikabizana induru mu gihugu amahoro arahungabana gusa nino mu urero aho iyo aho iyo ndore kitanguriye akarere urundi burimwo karagaragaje gutunganya ibiganiro mugabo nkuko wabivuze hamaze kuba inshuro zine z'ibiganiro mu kanta cyo ntacyo ibyo biganiro byaje gukoreta y'u Burundi yakwega amaguru ntabyashaka noneho ubu rero n'ibyavanaga ko bigiye guhuza kuko muri ukwezi kw'indwi maze ko Petero ngo ntibyateye igikumu ku igurizwa rishingiro rishasha rihamba Burundi amasezerano yarusha n'igurizwa riyakomoka ko ni ukuvuga rero uno munsi nta biganiro bigishoboka nta matora ashoboka mu gihe inkingi y'amahoro inkingi y'amatora adakumira yari ibyo birirwa ashingira kumwe ku masezerano yarusha ubu rero iyo byashinze umugambi umwe imigambi irasambutse nezwa mbere ko n'abari batangura imigambi bari bashobora kuja mu bigenga bitagikunda kuko
mwavuga ikintu mushyana ishare nditije mwavuga ikintu
yitoza ari mu bigenga kuronka amajwi 40% mu ntara arimwo ibyo ntibishoboka rero kuko nti ibiganiro biramutse bishyiye kuba ikintu coza imbere bwa mbere amatora amatora ntashoboka nigera twoturije mutamana ayo matora yarusha n'ibyirwa shingiro yakomoka ko
mwavuze mushana shahe mwavuze ikintu cerekeye ikiringo cya gatatu novuga ko icyo kibazo mutaki vuga cyo kimwe na sentare yo mu Burundi jejwe ibyirwa shingiro mukaba mutaki vuga cyo kimwe kandi nabatitsi bo mu karere ariko imbere yahora magomba nabaze mukanye gatoyi cyane gose ikintu mubona cyo kurwa kuri mwebwe n'ikihe muri iki gihe ayo masezerano arashaka gufundikwa ibyo biganiro byasa kamara muri iki gihe
icyo no garuka ko ko sentare igiye kubariza iyo shingiro ibyacu kimwe pake byacu kimwe na batagarume na tele bisango ko sentare igiye kubariza iyo shingiro ishyirwaho na perezida turabizwe na bigenda bahitamo ikijambo icya kabiri ni ukubwira nuko aba procure general bo muri aka karere baravuze neza barakorana batumwe n'abashikiranganji b'ubutungane y'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza cyari giteye kubiri n'amasezerano yarusha sivugwa na opozisiyo gusa ngarutse rero ku kibazo mbagije nta biganiro twebwe tubona yezina bigiye kuba ubwa mbere nuko bavuga leta twebwe igikenewe ubu n'amatora y'umwaka w'2020 twaramaze kumvikana ku rupapuro rw'inzira ugasanga mbere nabo bahuza intuma za perezida Mkapa yatumwe na Museveni bavuga ati twebwe kimwe cya gatatu cyari rekwe kirahera reka rero dutegure amatora y'umwaka w'2020 amatora ntashoboka igihe ata migambi ihari igihe ata abantu biyamamaza igihe imbonerakure zisema zigatongora igihe mwarabonye aho bagira amatora y'akamarampaka yo kwemeza ibyo buryo shingiro bishasha ngene abantu baturubizwe bayumviye gusa yuko botora oya yerekana neza na neza yuko ibiganiro kugira ngo bigire icyo bishyika ko nitwicare turabe ingena ibirwa shingiro bishaka rihagarara turabe ngena amatelesha yosuze kibanza yazanye mu gihugu yarafite mu gihugu yazanye ituze hanyuma dukibabe ibyo kugwa kugira ngo imigambi
rekomendabona
gukora hanyuma amatora ategurwe n'inzego twumvikanye ko n'ubutungane n'inzego z'umutekano imbonera kure za kiganisho abahunze bahungutse niba ashobora kuba amatora
yigira
amatora azana ubutungane azana ukuri iterambere mu gihugu tuzi
ndabona Dr. Innocent Bano yashyitse ngaha nk'uko twavuze Dr. Innocent Bano yanonose politike mpuzamakungu nashaka mutubwire murafite ubuhinga mwanonose mu byerekeye politike mpuzamakungu mushyirantare Innocent Bano umuti w'abarundi uhagaze hehe amasezerano bamwe bavuga ko adashoboka abandi bakavuga ko ika ata yego na kimwe ibigano nk'ivyo byigeze bivamwo ikintu gipfundika amasezerano y'amahoro atuma abanyagihugu basubira guronka ituze umuti uhagaze he ukibazo c'u Burundi bamaze imyaka myinshi mu biganiro atakintu bashikako
murakoze cyane murazi ko ibiganiro kenshi na kenshi yari ibiganiro bisabwe n'amakungu nuko ababa bari inyuma y'ibyo biganiro kenshi na kenshi usanga ari abantu bo hanze twarabonye ibyabaye muri Congo mu 2002 eka twarabonye n'ibindi biguma biba mu bindi bihugu kenshi na kenshi usanga abantu bari inyuma y'ibiganiro bashaka ko abari abafitaniye amatasi baja hamwe bakicarana sabo nyene usanga ari abantu bo hanze babafisemo inyungu niyo bavuga cyari ibiganiro kenshi na kenshi rero ugasanga inyuma yabo bari mu biganiro hariho imigwi imwe imwe inyuma yabo ishaka iguma kubera ifite icyo nakwita mayentere ishyira imbere yama isanga n'ibyiyumviro rimwe na rimwe usanga bitajyanye n'ibyifuzo byabo bariko bashaka kujya hamwe kugira batorere ibibatabahuza ibyo batumvikanye ko ari byo bita incompréhension politique muri icyo gihe ku byerekeye rero Burundi nibaza ko abarundi bafise ikibazo cya mbere bafise ni uko abarundi hariho abantu bari inyuma yabo bashaka kubashyira mu nzira badashaka bonyine kujyamo abarundi nibaza ko bafise ingene bashaka ko igihugu cyabo cyogenda cyotera imbere mugabo akaba ariho n'abandi batabaza bati twebwe twifuza yuko ubutegetsi budashaka inyungu zacu zishyirwa ahabona sibaza ko ubutegetsi tutashaka dushaka gushyiraho ubutegetsi twumva ko twebwe dushobora gukontrola nicyo kibazo cy'i Burundi nibaza ko abarundi ku bwabo nk'uko twabibonye mu Kayanza barafise intumbero yo kubaka igihugu cyabo mugabo hakaba hariho n'undi mugwi uri hanze uwo mugwi turabye ibyabaye mu 2015 ibyabaye uko nta numwe ari sibinyegezwa twarabonye ko Burundi ibyabaye mu 2015 byaje biva hanze ari byo twita resistance occidentale byashaka ko ubutegetsi buhinduka mu gihugu izo resistance occidentale rero iyo abarundi bafashe ingendo yabo yo kumvikana nk'uko babyerekanye mu 2015 bakerekana yuko bashoboye kubandanya babaho batunganya igihugu cyabo abandi bavuga ati wapi ntiturashigwa ahubwo rero reka turabe izindi nzira kugira turabe ko kujya gutegereza tubanza tubushyira icyo bita rebato dareho baba imitego kugira ntibashobore gutwara neza ibihano bibandanye abandi nabo bagaca baza bakitwaza za ngingo baba abandi bafashe kubera ububasha baba bafite aribyo bita le moyen finance kugira barabe ko bashobora gutsinda abanyagihugu bagafata abanyagihugu inzara irabishe kandi aribo basabye n'ibyo bihano ko bishobora kubandanya ni nacyo bituma rero je icyo mbona umuti ushoboka ni uko abarundi babanza bakirekura bakabavanura nizo ngufu zo hanze ziguma zibahendahenda zibabwira bati nimukore ibi abarundi nje bakaza bavuga bati twebwe dufise imigambi yacu reka twereke abarundi bonyene tutariko turakorera abanyamahanga dukorera abarundi bene wacu nicyo cyonyine gishobora kujya hamwe kikabahuza bakazana imigambi hanyuma bagategura inzira kugira ngo bubake igihugu cyabo
mu kanya gatoyi utwigoro turiko turakorwa n'abahuza tuzogira icyo tuvuyemo mbega amatora yo mu 2020 n'amatora ashobora kuba mu ituze
nibaza ko amatora y'ibihumbi barayi babyerekanye abarundi n'igihe bagira kugira barabe ko bashobora guhindura ibyirizwa shingiro kugira bashobore gushyiramo ibyiyumvira abarundi nyine baseruye bongere bajyadahutse barishyire ku rwego wa community ya Africa ya East African Community nibaza ko abarundi bavyerekanye barerekanye ko bashaka kuja mu myamamazo niyo migambwe yari Burundi ayo yamidero baje kwiyamamaza n'abandi bari yabaza amakungu yara naho amakungu atabishaka mugaba bariho barabonye uko ibintu byagenze mu mahoro amatora agenda neza ataki na kimwe cyabaye n'ubu rero kubera abarundi babyemeje amatora yo mu 2022 niba atakazogenda neza kuko abarundi umuntu ariko arabikurikirana abona ko akishaka kugira bashobore kuba yamatikura ibyabaye mu Kayanza byarerekanye ko kuko abanyepolitiki bashaka ko bava muri aya majya muri izo njyane bakabandanya mu nzira ya demokarasi biyemeje umukuru w'igihugu yarababwiye ati jewe sinihindukiza ku ijambo ibyo yari yabemereye yarabivuze nibaza yuko abanyepolitiki ahubwo bari bako gutaha bagatanga kwigisha imigambi yabo bakagenda kubwira bene gihugu batari ko babwira bo hanze ko bo hanze ntacyo baronde nta neza baronderera abarundi ineza ironderwa n'abarundi ikaronderwa n'abarundi bonyene kuko nibo bazi ingorane bafite nibo bazi ibyo bakeneye hanyuma amafungo akaza kubafasha mu babitunganije nibaza ko amatora azogenda neza kubera abarundi bose abishaka
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Emile mwiriwe neza
mwiriwe neza kuri Amerika
mwiriwe neza muri higa Emile
kombo z'umutekano ndumva umenga sino havuga
yego me ariko tubwire izina ryawe yego
naho umuremye yego
duga ku ijambo ikibazo cyimbuye
tena sa ijambo na zago sikiriza kwanza manzi ndamukiriza abatumire ndumva nyene bose bari ngaho
ndarakumva duga ku ijambo
Kini unazara uvuga jenu huko nazara kusema nga kama leta hivu rundi kweri yikore yifate umugongo yereke kudindi zibino chane urawani yikira saa kufatira huko 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 yereka na yu kumenga ya manda ya agata kiri hagira kungubu petra ngurundi yiza ahimare wa kumagiri yenungo ilijani rogimu huko 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 wakenda buke buke aliko jini kwa ndaraba nzambana yu kumenga wikora saa kagira ilijani huko huko na ya mnaki itano ahimare ahimare ariko rero niko ndarabo naho bavuga ati uburana ramukeba nta kubitubwoye yogenda neza basika iyo leta y'u Burundi kagenda kavuga ati reka tugende kumviriza tujye hamwe n'abajya tuvuga rumwe tugende hamwe tuvugane twumve ize tudofa byose tubituganireho twumvirize nyine bigenda tukabiganira bikava mu murongo meze nabi kuko nabone bari bakiri mu ishyamba bayenzera mu ishyamba baguma basesimba bavuga ati ibiganiro kurya bavyipfuza nabo ubonabone hari abandi barundi bababaye nka kurya bari bababaye bogenda nabo bakagenda bakumviriza bakaja hamwe n'abandi hama nabo bakareka guma bicanya igihugu imba nakuri zica zigakiza zikubita zigavuna bagira bya fundi abantu bakakubita bakagirika ndumva bogira buhoro kwete
murakoze imire naho munemye reka innocent bano mugire ico muvuze ku cyumve isukije na imire naho munemye
cyane baza nkuko nawe nabivuze ikintu abantu bateza gutahura nuko abarundi batazokwama iyo bagize icyo kutumvikana bakwa misose basaba ngo tujye Arusha ibyo bintu biteza guhagarara kuko nabo bavuga bati ego basi tuvuge yuko bifite abo ba bita ngo bashaka ko baza kumvikana na leta atari bo atabandi bashaka kumvikana na leta tuvuge ko baje bagasura mu gihugu bakumvikana bakagira ibiganiro uko bashaka koseka na Yesu Kristo agashakaza akabijamo none ni iki twereka yuko ejo abo bantu hadashobora guca mu izindi ngorane bakongera bagasaba yuko bongera gusubira ahantu icyo ni ikibazo cyane bateza kubaza ikibazo cya kabiri none ko twumva ibi biri hagati y'imigwi n'iyi ejo hovu kundi mugwi nawe ugasaba ibindi biganiro bitwaze izindi mbo bakabwata amatora y'ibihumbi bibiri yabaye ego barumvikanye mugabo je numva nanze ntashimye ibyavuye muri ayo matora agatagenda ngaho agafata ibigwanisha agatanga kwica abantu hanyuma bagaca bavuga ati tuje mu biganiro none abarundi bazokwama mu ibyo biganiro nicyo gituma rero icyo nipfuye Uburundi leta y'Uburundi itegereza gushyiraho point finale mw'iyo kiciye do d'Arusha ibyo bintu bya Arusha cyama iminsi yose biri kubita amazi abarundi bikwiye guhagarara ahubwo bagashyiraho inzira nziza zitomoye nk'uko banari babyemeje muri referanda bagashyiraho constitution yemeza yuko igihugu giteza urugendo uku nuku amategeko akaba ari yaranga igihugu igihugu nicyo kitarangwa n'ibyo abanyepolitike bashaka igihe igihugu kizarangwa n'amategeko kitarangwa n'ibyo abanyepolitike bashaka izo njyana na tuzosubiramo
nicyo
gituma amasaba
ego professor Paul Nkunzimana mwavuze ko ibiganiro amasezerano atanishu irama bizanira abanyagihugu ikintu cyo tuma mu Burundi nkuko bivugwa haba ibiganiro wike kugira ngo abarundi amasezerano afise canke ivyavuye mu matora vyubahirizwe amategeko yubahirizwe habe ibwirizwa shingiro ritomoye rishira ko ika inzitizi kugira ngo ntagire umuntu arenganye umunyapolitiki arenganye umuntu niki mbega hagati y'amatora n'ibiganiro ikintu cyokora kigatuma urundi eka buva mu biganiro bidahera niki
yego murakoze ugambere hoho nibaza yuko mu Burundi mu wehetsezemwo nibaza yuko amatora atari cyo kintu cyihuta amatora ntihuta na gatoyi cyo kintu gihambaye kuko amatora ashoka mu gihe abantu bose bashoboye kuyumvikana ko mu gihe abantu bose batashoboye kuyumvikana ko amatora ntashoboka kandi amatora nawe nyine mu gihe adashobora kuzanira inyishu ibibazo abarundi barimo ayo matora ntacyo abamaze amatora amaze kuba kenshi yabaye mu 2023 yabaye mu 2025 2015 ayo matora yarabaye none abarundi baguma bari muri inzangurane gushika n'uno munsi hariho inzeke rya akodo arusha n'amasezerano ya arusha y'umwaka w'ibihumbi bibiri harimo arabye nijyagiye muri protokoli ya gatanu ego ajya amasezerano kuri kuri yarahagarikiwe mu bwa mbere ho murazi yuko yahagarikiwe na Bill Clinton mukuru w'igihugu rutura ku isi ego niyo uyuwa inyafurikani bande inyo europeye niho bari bari ba Charles Joseph n'abandi niho bari bari muri protokoli ya gatanu bavuga yuko ubu biranditswe neza yuko ugusubiramo ubutunzi igihugu ntiza kubandanya by'ukuri ibyo bashaka kuvuga ni biki baranabishyizemo nanoneho yuko ugusubiramo ubutunzi ni ukuvuga gusahura ubutunzi bw'igihugu biteza kubandanya bijya bavuga byo gushyira mu minwe y'abanyemari amatora y'igihugu bijya bya privatization hamwe no kwishyura umwenda wo hanze kuba rero aho niho hari ingorane nyamukuru uzekeye ubuzima bw'abanyagihugu bo mu Burundi mu cyo gushaje kuba yuko nta barundi barima ngo bimbure nta barundi ntagaruka baronka ugaruka usho kuronka akazi ubushomeri bwabaye ndasi buhore buzu ubukene bwabaye ndasi ibintu by'amashuri biragwaye ibintu by'amagara y'abantu hariho ingorane urumva kugira ngo rero hashoboke kuboneka inyishu mu ngorane kubona abarundi turimo muri iki gihe ubwa mbere hoho ni uko twemera yuko imigambwe yose itegerezwa kubaho imigambwe yose iyo iva ikagera kandi natwebwe nanoneho kuva hazya ngo zitaguye mu kwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane
ariko Paul Nkunzimana iyo migambwe ntiyoshika mirongo ine
dusaba yuko haba inama rukokoma harimo imigambwe yose iyo iva ikagera gushika n'ubuye twenshi dusaba kugira ngo abe inama rukokoma itora inyishu ku bibazo abarundi bafise ata abanyamahanga bigiyemo imigambwe yose ikajamo hariho inguvu mu Burundi zikomeye cyane nk'amatuvuge amadini n'amashyirahamwe afise inguvu nyinshi cyane rwose iyo korana rero rigakuriramo rikurikiramo imigambwe yose amadini yose amenyeshamakuru bose amasendika yose ajya amashyirahamwe yitwa yuko adafise umugambi wo gufata ubutegetsi bya sosiyete sivile abo bose bakajya hamwe kugira ngo haboneke ibiganiro nyakuri kugira ngo haboneke inyishu ku ngurane abarundi barimo atabanyabahanga babigiyemo ibyo rero bitegerezwa tuzaba twese kwemera yuko imigambo yose iteza gukora yuko amashyirahamwe ya sosiyete sivile yose ateza gukora yuko ibimenyeshamakuru byose biteza gukora byaba iby'i Burundi byaba abo bose nabo bari mu mahanga bose bateza kujya hamwe amasendika ubunye ni ukuvuga yarazimiye amasendika ubunye ntacyo agikora araburabuzwa dusaba kwemera yuko haboneka by'ukuri demokarasi ni ukuvuga yuko umuntu aza kuja hamwe n'uwo yifuza agashinga amashyirahamwe amasendika agakora amashyirahamwe ya sosiyete sivile agakora imigambwe idakora hatabaye ibintu tubona yuko usanga hariho kubera inyungu za bamwe
n'abandi mukane gatoyi Paul Nkunzimana ikintu kibuze imigambwe gukora n'ikihe
icokogwa
ikintu kibuze imigambwe gukora n'ikihe kandi ikintu gituma imigambwe iba imigambwe igitigiri kidashoboka nk'igitigiri cha 40 n'ukubera iki
erega imigambwe ahubwo na uvuze igitigiri cha 40 n'ahubwo ni bazakwari na mikeyi iyo migambwe ro ingwane dushise mu Burundi nuko haba abanyamigambwe bonyene haba ubutegetsi bamwe bamwe mu migambwe haba mu butegetsi abonye ntibashaka yuko migambwe ibaho nacyo gituma ariko urashobora kuvuga hashobora kubaho mu Burundi imigambwe idashobora kwigenga yo nyene igakora nkuko ibyumva ugasanga umugambwe umwe bawutatse imigambwe itatu ine abo witwa nyakuri ubundi nyakuri ya kabiri nyakuri ya gatatu imigambwe ugasanga yaratataguritse kubera iki kubera yuko kubyukuri tutaremera mu Burundi icyo bita demokrasi politiki ni ukuvuga yuko nate abategetsi bashobora kwemera yuko imigambwe itera kwitunganya iyo nyene mu kizo bintu bitarashoboka haba imigambwe cyangwa sosiyete cyangwa amasendika cyangwa mu maradiyo cyangwa mu madini iyo bitarashoboka
ikibazo
azokwigira aboneka
ikibazo cy'urunani reka rw'imigambwe myinshi nibaza ko ari ikibazo umuntu ashobora gutorera umuti ashobora gutorera igihe reka tukakiyaga namwe umwanonosore cyane cyane politiki ariko nashaka amazi n'umushyanahe Charles Nitije mwavuze ko amatora muri iki gihe adashoboka ikintu ku bwanyu cyo hituza abarundi mu kanya gatoya cyane n'ikihe muri iki gihe hokorwa iki ibiganiro byo bandanya hutunganywa amatora mu gihe kingari
agomba mu nkunde mbanze nibutse batubikane cyane iyo bari professeur Bano docteur ya ko yuko yataba amasezerano yarusha abatende de DDF kubutegetsi bari gushikira ubutegetsi kuko niyo yatumye akorda rusha bashikira ubutegetsi cyo ni cyambere cya kabiri ingorane urundi dufite no munsi ntiziva ku bazungu ntiziva ku bantu bari hanze kuko ubukene abarundi barimwo igiturire kiraye akanobera k'amashuri katitutse aho n'umudirekiteri w'amashuri yicara n'abanyeshuri agakora ikibazo yita umunyeshuri ibyo s'abakoroni babiteye ni intwaro mbi ya CNDD-FDD abari hanze twari tumerewe neza gusumba tukiri Burundi jewe barampaye ibibanza by'ubushinga mbateye kandi ndiyamamaje mugana arabyanze kubona ko nabona yuko ari amanyanga ataco bizanira igihugu kumbure jewe nari kurongamwo amafaranga cyangwa ibyicaro by'icubahiro mugabo icyo si cy'abarundi bakeneye byerekeye ibiganiro rero nje ku kibazo bagije igihe cyose abarundi cyangwa imigwi iri mu matati ibiganiro byaranye ntaye mu Burundi yafashije byinshi umugabo yo kugira ngo ibyo biganiro bishike ku kintu kirama ku nyishu irama nuko abaganira bafite gushaka ica kabiri nuko bamenya bati abagani haganira bande ariho abavuga rimwe na leta n'atavuga rimwe na leta bapfuye iki bo bikora gute byo ariko nabande uno musi rero urabye leta ibyo yigira leta igira jewe abo hanze nibyo banari karavuga abo hanze reka tubareke bari matwi y'abakoloni reka twigire rupapuro rw'inzira tuje mu matora y'umwaka wa 2020 ayo matora ndashya zovamo adoza na karambare nkaje mu mwaka wa 2015 kuri yo ngira ntire kugira ngo ibiganiro bikunde no kubwa mbere wowe uboneka abahuza badahengamye kurabye ibyo no munsi Museveni mengo spiza Museveni mengo si hari mukaka Tanzania itoteza impunzi ku buryo twibaza tuti none Tanzania irafise ubushinga ntaye bukwiye guhagarara hagati atayengamiye nicyo ni kindi kibazo hamwe turonka rero abahuza bidunga n'ijambo nka kujya kwa Mandela na Perezida Mandela Perezida Julius Nyerere bagahamagara impande zose bati icara ibazo ni ibihe tukabyicarira tukumvikana ngena tuganira byo tuganira ndangeka yuko umuti woboneka mbwa bisaba gushaka kwaba nabariya ku buryo rero ngira nti uko gushaka kutahari akagomba kudadaza gukoresha ikenye ngo amatora araba byanka byakunda naca dozana atari kongera ikibi mu kindi ibiganiro twe turabyemera mbwa ibiganiro biteguwe neza ibiganiro bahuriramwo bose atawukumiriwe niho hazoboneka inyishyirama n'abandi kudindiza ibintu kandi bizoyangara mbwa imbera n'imperuka abantu bazoruhira kuganira muribuka yuko bari ku butegetsi bafashe ibigwanisho ngo barenganywa n'ibindi mbwa mu nyuma baruhiye kujya mu biganire n'ubu niko bizogenda biba byiza ari kubita gashe bakemera tukaganira atawe bakumiye ngo urya ni mubi ngo uyu ni mwiza murabona aya matora y'akamara mpaka yonge kimu kindi wariho abarundi
benshi
yego abarundi babi nabatoye
ndabasabe mu mpu inyishungu
kingufi kuko urero mengo urundi bwacitsemo ibice bibiri rero nta muti bizozana na gatoya
reka ndabasabe mu mpu inyishungu kingufi bashyira nta turi kumwe kanya kari huta cyane gose reka duhe ijambo umunywa ni radio ijwi rya America Federico Federico muri neza
wene twa fedeke kandi kije
muri hehe
ni mu gisagara cha Bujumbura
akazi nakikirundi ninde
nishimira imana
kuwishira
mu gifatozo mu mvu twiteze imbere
yego me muduwe kwijamo mu kanya gatoyi cyane gose ndabona kanya kihuta
yego je nagomba kubanza kubaza hakuha ku nosamba ari kavuga ngo referandoro ngo urupapuro rw'inzira kere referandoro twese twarumvise yuko yateye impari hariho n'abanyepolitiki bamwe bamwe batashoboye kuyishinya hanyuma muri kino gihugu cyacu hari ingorane wabona nk'iyo migambo bavuga ngo hari imigambi myinshi ya migambi yose ni imigambi irimo kubaha kwa leta mwese murabizi aha mu gihugu cy'urundi ujya dufise imigambi itarenga itatu ubu ni umugambi wa FDD n'umugambi FNL yo kwa Gatogwas n'umugambi MSD wo kwa Regisius Nduhiri ajyandi yose mababa yabaze yakirigwa imana yabandi mwese murabizi yuko ngata migambi ihari ni migambi ishyikiye ubutegetsi hanyuma akari nako ka kabiri muri kino gihugu cyacu ibibazo biracyari ibibazo babo unasamba na bavuga ngo leta ngo ishyikirije igiziki urabona ubu hageze ku gereje na nyine umubiri radio yuko umukuru w'igihugu yagiye mu ntara ya Ruyigi ngo abanyagihugu baho bakwa amafaranga ya 20 ngo bamaze kuyashyikira bakwa amafaranga ngo yo gutekerera impamba ngo y'umukuru w'igihugu urumva igihugu iyo kigeze aho kigeze kugira ubwo hejo hanyuma rero urumva ingorane ihari ni uko batayemera ikigaruka kuri babanyagihugu bato bato tukaguma twicwa n'inzara twicwa n'ubukene bakaguma dukama ngo uzane amafaranga uzane amafaranga atere amatora abanyagihugu badusha gutera amatora ntibemere baganire hanyuma bakuyasubira kandi ifashanyo ibintu bisubire nk'uko cyahura bari kero kuma badadada bapfindanya abanyagihugu bato bato kuko abanyagihugu bato bato bararushe ubu ni nk'ubwo ndugwaruka rwose yumva rukoreshwa nabi genda ukore biriya kuko biriya urabona hanyuma ngo yari ikingo ngo amashyirahamwe yakoze umuntu amashyirahamwe yagiye amashyirahamwe usanga yigamiye umugambi batumagira mwaka abantu amafaranga ku ngufu ku bukene buri mu gihugu ntibagerageze urumva baganire yaba leta batavuga umwe leta ntibadadazi kugira batenzurire abanyagihugu bararushe n'ukuri kw'imana turabasabye imbabazi batenzurire abanyagihugu batubata turarushe murakoze imana ibahezagiye
murakoze Federica nshimiye imana reka bano mushyirahamwe bano inosa mukanya gatoyi cyane rwose mutanga inshu ivyiyumviro mu gice muvuze ko cimvire cha Frederic Schmidman mwese ndabasaba akanya gatoyi
ico Frederic avuga urumva ntibitanga deja reka avuga hanyuma ngaruka kandi ko ntatangaze ko kandi ni ubuntu bashaka kuvuga idashobora yumva ashaka gushikiriza mugaca nshatse kuvuga nuko ikibazo cya munyamukuru matura cyomba mu nzira kugira iri nyishu iboneke mu byerekeye u Burundi niki je nibaza yuko tutoja cyane muri polemike yo kuvuga ko i Burundi buteza kubaho kubera imigambwe iyo migambwe ihari ariyo alfa omega aricyo gituma u Burundi buteza kubaho kubera ibyo abakuru b'imigambwe bashatse nibaza ko igikuru ari uko icyo abenegihugu bashatse aricyo soje imbere gusumba icyo abanyamigambwe kuko imigambwe ni myinshi mu Burundi ahubwo jewe ndase n'icyumbi ahubwo ko mu gifaransa avuga la bipolarisation de la vie politique y'u Burundi hakaba n'imigambwe nk'ibiri umugambwe umwe ushyigikiye iby'igihumbi rundi ukawurwanya mugabo ayo migambi igahiganwa mugabo n'imidumbi ubudumbidumbi usanga hari n'umugambo byose cyo ugasanga usabanywana ijana ugataho bamwe ni muri opozisi abandi barimo muri guverinoma ibyo birikira abarundi cyane ibyo rero by'imigambi n'ikindi kibazo abantu bashaka kugaruka ko mugabo kubyerekeye ubu nibaza yuko nibaza yuko abarundi bobandanya mu nzira y'ukumvikana ibiganiro nibyo mugabanye ibiganiro binjwe bifise amakondisiyo hanze ibyo abo hanze bashaka karezo bitezwa kuba ibyo byanditse rero professor ndizera ariko aravuga ngo ngabo hanze ngo ntaruhara bifisemo bararufisemo cyane rega nditse ko mwese muri ko ningamubigi mwese ko nabonye ibyo muri 2019 bifise abo muyitanganye politike bihanganye mwese nabonye mwese munsanga ngamubirigi ibyo bitari bwabe mu Burundi kuva twikukira no kuvuga yuko nujya bazanye kubashira ngaha afite ryari karababarira muteza gukora igihe rero tobikora ejo bundi n'indara babahaye harije muzosanga bayibaza nico gituma rero nibaza yuko aho bari mu Burundi abaranye bakora abashaka nko bya Federute mu muri Kayanza bivuze boza hamwe abanyapolitiki bashaka gutabatahe guverinoma y'u Burundi ibatunganirize neza kugira baje mu matora bashikirize byumviro byose bavuga ngo indarisha abarundi bazana imigambi yerekana inye na barundi bava mu iyo nzara bareke kuza umwanya wose ngo numva ngo batere ubwoba abarundi ngo numva ngo niyaje mu matora ngahubwo bizamera nko muri Demirikeni iryo terabwoba niribeho abarundi bafata ingendo baje mu matora nyamatora nibyo mbona naho ibisigaye turabizi twese turazi yuko abaze bari ngaha mu Bubiligi bose abanyapolitiki bari hanze n'abari Buraya bose baje kubera badasanye amasezerano n'abari babasanye none umunsi ariko batuma kugira ngo turi Burundi basizeho amakondisiyo yabo igera amakondisiyo batazi bakurikiza bizobana nyabishyira ngo nibaza yuko amakondisiyo nyamakondisiyo ari uko abarundi babaha aribo babaha amajwi hari bakajya ku butegetsi mugabo hanze Burundi nibaza yuko buriko burikukira basaze kwemera yuko ni Afrika yose nibyo dushobora kwemera ko abazungu ari baza gutanga amategeko ku byerekeye ingene igihe guteza kugenda
ego me professor Paul Nkuzimana umushenahe Nshimiyimana Federica asabye kuhobe ibiganiro ika byotuma abarundi bumvikana ariko mukamuvuga ko ibiganiro ataco bimaze inzira mu nyakuri mwe bibibaza yotuma ka yokweza gatima Federic Nshimiyimana ni
ariko murakoze ubambere hoho nibaza yuko hariho ingorane mu ngo zifise uko twumva iza politike n'ukuntu cyumvira kwisanzura k'umuntu nta muntu n'umwe ashobora kuba ku Burundi ngo ariko ngo Burundi bari imigambi mitatu hanyuma nawe Innocent Bano ajumva yuko Burundi bakiri mu migambo ibiri gusa izo ni ingorane kugira ngo udashobore kwemera yuko usho yuko umuntu ashobora kuronka uburenganzira bwo kushiriza ibyumviro byiwe uburenganzira bwo gushyira hamwe uburenganzira bwo gushinga umugambi wiwe izo ni ngwa dufise kuko ku byo kuri nta demokrasi izoshoboka
mugabo Paul Nkuzimana umugambwe udafite abanywanyi barenga ijana na majana abiri umugambwe ukwiye kwifatanya n'indi migambwe
hari imigambwe myinshi mu Burundi hari imigambwe myinshi sitatu kandi nibwo ndaso kwa imigambwe ibiri ivyo ntibibaho ku isi nzima nta namwe hamwe ushobora kuba hamwe umuntu uva yuko ugavuga ibintu bya demokrasi icyo cyumviro icyo ni ukugiheba
ariko iyo migambwe ntiyoba nka 44 mushyira na Paul Nkuzimana
gusa nuko imigambwe idafise uburenganzira bwo gukora navuze imigambwe isatugwamo ibice bingahe imigambwe idashobora kwiyamamaza imigambwe idashobora bya byose byerekeye gushyira hamwe bya byose byerekeye gusaba ibyumviro bya byose byerekeye kwiyamamaza kwigaragaza ibyo ntabihari mu Burundi nicyo gituma bavuga nti hari cyangwa mu demokarasi cyo gitwizwe z'amatora muri iki gihe n'umubasha kwiyumvira amatora nyarwo yuko yego atwasha kuba cyangwa bya byose ngo nta bishoboka nta nyishu iriko iraboneka hanyuma rero ibi nabyo rero ngo igihugu carikukiye nta gihugu gishobora kuba carikukiye abanyagihugu bashonje abantu bashonje abantu bari mu bukene ntange nta kwikukira baba bafise na gatoyi hanyuma icyo noshikiriza kiri nacyo ni uko ku by'ukuri mu Burundi ivyo dukora mu butegetsi mu bwa politike tuko dushyira mu ngiro amabwire ya banki y'isi yose kigeza ku FMI n'ishyirahamwe ry'umwe ry'abanyemari b'i Buraya hariho ikibazo kikawa ni ikibazo ikawa cyagiterwa cyazanye Burundi amafaranga y'agaciro ushobora kuba icana mu bicena ku ijana amafaranga y'agaciro kuva icyo gisata gisambuye dukurikije amabwire ya Nyaburaya na banki y'isi yose na Fonds Monetaire International icyo giterwa cyarasubiye inyuma ahubwo namwe hamwe cyarafuditse ugasanga n'abanyagihugu baragiheje kuko barabazimba ni ukuvuga iyo kawa ijya hanze iyo ubutare ubutare bwose ejo abavuga yuko gihungu cikukiye ubwo butare bwose buyogwa n'abanyamahanga no biriko barabuyora birabe hari zahabu haba kirebe haba na buryo butare bwo nitamurete ibyo bose byirwa
yego medical tumwe na kane gatoyi
igitoro nuko nyene umugambi urahari cyo gituma twebwe batuci kugira ngo igihugu cikukire kugira ngo abarundi bave mu bukene kugira ngo ayo makori yose ayo mataxi yose yirirwa arashingwa kugira ngo abanyagihugu bashobore kubaho ayo mataxi ayo makori yose ashobora gufutwa hanyuma kubera yuko ubwo butunzi bw'igihugu bwabaye bw'igihugu niho hashobora kuboneka amafaranga
reka icyo kibazo turakireba ko mushyanahe Paul Nkundimana
abanyamahanga igihe akora da resource culturelle bonyine bati bagahindura Banque mondiale yatsinze ikagenzura kugira ngo ni cadre stratégique de lutte contre la pauvreté iyo niyo migambi izingamitse Burundi rero ko tubabanza niyo migambi ishyirwa mu ngiro kuva mu myaka
reka icyo kibazo tukibaza mushyanahe Professeur Charles Nditije namwe ku cyumba cyashyikirijwe na Nshimirimana Frederic avuga ko ibiganiro ahubwo bikwiye gutangura bikihuta hamwe n'icyo kibazo gishyikirijwe na Professeur Nkunzimana avuga ko mu Burundi hari politike yo gukurikiza ibintu by'abanyemari bo mu ishyirahamwe ry'i Buraya eka na Banque mondiale duga kwijambo mu kanya gato ndabona umwanya wihuta
kirakumvise neza ikibazo ndakumva nabi basubiramwo
egome ndashaka mubwira icyo muvuze ku byashikirijwe na Frederic Nshimirimana uwo ni umunywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika yasabye ko ho ibiganiro byo baba bikanihuta akareka kuba inzitizi nicyo cyumviro cyanyuma gishikirijwe na Professeur Paul Nkunzimana avuga ko mu Burundi hariko hashyirwamo politike y'abanyamahanga abanyamyemari bo mu ishyirahamwe ry'i Buraya eka na Banque mondiale aba maze abanyagihugu bakahombera duga kwijambo mu kanya gato
uko nabivuze ibiganiro nta ubyanga mugabo haganira abantu babiri kandi bashaka uraje CNDD-FDD ibyirimwo ikoresha gikenye ikoresha iterabwoba ikavuga yuko abatavuga rumwe na leta arabansi b'igihugu arabo gukumira batumwe n'abakoroni ibyo tutabigira iyo bagize yuko abanyagihugu bayihinyuye nta muntu n'umwe akiyani guhere kandi yarabibonye muri aya matora y'akamarampaka amata dusumira oya yaratsinze kandi barabizi nicyo gituma bafite ubwoba bwo kuganira n'abatavuga rumwe na leta iyo migambwe bavuga ngo yasinye yategeka ku rupapuro rw'inzira rw'amatora n'utudumbi gushika 200 ningahe mugabo nobisa yuko mwaka w'2015 iyo migambwe itashikanye ibice bibiri kwijana ni ukuvuga ni mperekeza za CNDD-FDD bakavuga ngo imigambwe ngo birakomeye ngo ikora n'iyi migambwe yari ikomeye niyo yasambuwe imigambwe rero idasubiye kwemererwa gukora nta matora ashoboka nta n'amahoro azogaruka
ariko mu gihe muvuga ko mu gihe Charles Nditije muvuga ko
ibikoresha kwica kwangaza ingaruka mbi nuko abantu bazoshangashirwa bafata ibigwanisho mbwa impera n'imperuka bibe ibiganiro twirinde rero kudadaza tuje mu biganiro bidakumira bemere ko ari impande zibiri abari kumwe na leta n'abatari kumwe na leta twicane igihugu ni cyacu cyo kubitangira byanka byakunda ndamwana ni kinono kugerekeye ibyo gutunzi ibyo gena amavuga yuko muri Afrika cyangwa mu Burundi kuvuga yuko abadashobora gukora na buhoro abakoloni ari abazungu tugira dukwiza imyaka 60 itwikukiye wawunda tuwigize urujwa muyozi munyota abazungu y'ubutegetsi bukoresha igiturire y'ubutegetsi bwiba barunika biba ubusamurwira mutiba mutiza umuho nicyo gituma ngira nti ibi biri mu Burundi abazungu bituma n'ubutegetsi bubi intererano ifashanyo yahagaze kubera iki kubera ngo uruzi yavuze ati jewe ndangaje abatabwa rimwe na jewe urabekaze na muntu aragahunyanga akoro dokotonu irabivuga neza ijyanye na
1950
yo kwikebuka akubahiriza agati akazi na muntu nta nkeka ifashanyo zogaruka ntavuge rero ngo ni abari hanze bavuga ngo ntibafashe abarundi ndega ibyo abarundi bimbura ubwo butare birwa baradandaza mu kinyegero kitire kiraye nabazungu nabari hanze babituma canke n'intwaro mbi ya CNDD-FDD kugero ngira twebwe jewe ibiganiro birakunda mu gato CNDD-FDD idahindutse guhindura intumbero abanyamahanga n'akarere batahagurutse bagati niwemere imuganira mutavuga rumwe niyo nyishu yonyine bitabaye uko indureka intambara izosama mugabihere bihere bihere imbere n'imperuka tuzajya kujya mu biganiro twirindere yo gutaka kandi maraso twemere tuganire ata ukumigwa atabwo uyu ni mubi ngo nje nje ni muzima bikunda n'ibishoboka
ariko nuko mubivuze mushiga na share muvuze ko
muzana karambara mu gihugu
muvuze ko mu matora herutse kamantaka umugambo uri kutitwa kinzwa mu matora nibaza ko nkabandi yindi migambo itavuga n'umwe na leta ucisa abakomatora bakugira ngo baika uwo mugambwe umuvuga ko atabanywanya ofisi uca utsindwa muri matora n'izo biganiro bikaba ari biganiro nkuko Paul Nkunzimana yabivuze ataka ibintu bivamwo byo babiraje ku ruhande kugira ngo umunyapolitika azikwiyamamaza ikashikiriza imigambi y'abanyagihugu akaba ari we atorwa ndabona muri akanya dufise undi munywanyi radio ijwi rya Amerika Sylvestre mwiriwe neza
mwiriwe nyakubaho
mwiriwe mu muri he mwiriwe neza
mwikize
ego
nanyumva
ndakumva duka ku ijambo izina ry'ikirundi nene twibutse
jewe cyo mbona ngo nayo uko abarundi bamaze gukerebuka abarundi barakerebutse ni bakitwagwa n'abazungu abarundi barigenga abarundi baramaze kubona kure bose baramaze kubona ababononera amahoro abatuma amahoro mu Burundi akaboneka kuko ikinyereka yuko abarundi baciye ubwenge hari cyashatse kuba mu 2015 kugira ngo abarundi bahagurutse bose bagwanya icyo cyiyumviro kiri cyagomba kononera abarundi barakigwanya kandi cyagwanije abahutu n'abatutsi bari hamwe bose nibo bagwanije ukabi ngo ntikaboneke mu Burundi none baba bariko bashaka gufatanya n'abazungu nibaza yuko ikiza ari uko abarundi bushyira hamwe bakajya inama bakajya mu nama zishika bakiyumvikanira bo nyine batarinze gushyiramo abantu bo hanze kuko abarundi barakerebutse barabona kure niba kama babona kure muri kiriya gihe hari ku kwibara ibyo bara ntibyaguye ahubwo ibyaguye rinini ni uko byasembagiza abantu bakata ingo zabo bagata amazu yabo bakata kugwa mu gahinga bagahunga bagatura abasigaye mu Burundi jene mbona batatu babaye n'ubu ari batuma kandi bagikize hamwe kuko ibyo bara baragiranize kugira ngo rihe none n'ubu abarundi ntibashyire hamwe babana umuntu abagirira nabo bateranya bamwiyamirize bose bahagaze hamwe hanyuma ineza y'u Burundi igaruke iyo kwa Gasore yari yarondeye isubireho kuko kuva kwa Gasore abirondera ntibyigeze bishika bagumye bacatanya Burundi Burundi babusambura abantu bahunga ntibigeze bagira amahoro
nicyo
kintu gituma abarundi baguma bahunga nibo kwatira hamwe bose abarundi bukuri abashinga ntahe bukuri abagumya banga bukuri bagakoranira hamwe bakaraba icyo kintu cyononera abarundi gituma abarundi baguma bangara batakuza barayerera mu bindi bihugu kandi ata kintu na kimwe bapfa ari bene Burundi cyo kintu cyo cyandire cyo
kureba murakoze Sylvestre ka duhe ijambo professeur Charles Nditije agira icavuze ku cyumviro eka n'impanuro mutanze
cyo novuga yuko abarundi kumvikana nibyo byubatse Burundi nibyo byakuye mu nzira amatata mu miryango aba ibiganiro by'Arusha aho twagendeye Arusha aba ibyavuyemo niko twabifashijwe n'abanyamahanga mugabo Barundi bose baremeye barajanywe barakunda ikijambo kandi byarafashe igihugu kwiyunga imyaka irenga cumi kuvuga rero yuko kubyikorera nibyo byatunaniye tubishoboye byo byiza abantu babwira yuko ibyo twabigaragaje aho Petero nkuru nziza agombye guhirika ibwirizwa shingiro harakoranye watwaye inama nshingamateka yari byo ntabyanyuye mu CNDD-FDD arakoranya hari mu kwezi mu mpera z'ukwezi kwa 12 arakoranya inama rukokoma hari mu mwaka w'2013 mu mpera zawo
abasenyeri abikorera utwabo amasendika abanyamigambwe bose turakorana mbege mu makomisiyo turakora icegero cyavuga ati nyako wa president turagusabye dukore kuwo mushinga w'amahoro no kunywanisha abaroni bashinga rwega gusutura duto duto kwerekeye bijya bya twagiye muri East African Community kugira ngo amafaranga n'ibindi gusambwa bati ibikuru nyamukuru bishinge umushinge wa akoro darusha dukoreko iyo raporo yaratanzwe baramunwikirana na CD n'ibyavuyemo byose mugani cyabuje yuko agira ati jewe ndacisha hanje kubera inambu y'ubutegetsi bwiwe inambu y'amaronko ibyo rero nibyo byatunaniye rero iyo hari ubutegetsi agombye kwigira ikinani aboneka abaja hagati abakwira abaja hagati abona buri koko bashobora kuba bafite ingufu zikomeye kugira ngo yemere byanga byakunda ibiganiro niyo muti wonyine
yego Professor Banu inosamba no namwe mu gihe cyo muvuze ku magambo ku mpanuro za Tanzania na Sylvestre eka n'icimbura n'ivyumvira bashikije mu kanya gato
Deni waza yuko ugambere ho iterabwoba n'umunye politike kandi yitije atangutse ashaka ibiganiro ameme takadaravuga ngo urumva ngo bidakunze ngingwano ngo urumva ngwano nibaza ko abarundi bakumbiriza noneho baha iyindi proposition nziza projet de societe imeze gute igihe uri kuvuga ngo bigire bikunze bidakunze neza tugorwana ingwano zezwa kuba twamukure bikunze nibaza ko abarundi iyo mvugo atari bagikeneye ubu ahubwo byari bikwiye yuko muvuga muti twebwe ibyashyizwe mu kaganda byaratikirijwe twarabonye ko leta y'u Burundi yavuze yuko abanyepolitike bose aho bari hose botaha kandi ibemere yuko atana kimwe kizobashyikira kiretse gusa abagize uruhara bashaka kugera kudeta none akaba arimwe mu bagize kudeta arashobora kumva bifurwa mubwo umunyepolitike wese ari hanze kugira abanyamigambi bose babivuga tureke ibyo kugayana kuko bajya abanyepolitiki ari mu Burundi amategeko abibemerera ugatanga kubatuka unyimerekeza none bo bokwita nguke bakwite cyombe ko bacombe bamye ari benshi muri Afurika abacombe nibo muze mwibuke bya Kongo hari abacombe abanyepolitiki bagiwe n'abanyaburayi bakaza atamazi bafite atana impagararo bataruhagarara bafite mu gihugu cyabo mugabo kubera bari kubagirwa n'abanyaburayi bakumva ko abanyepolitiki nibaza ko umunyepolitiki ateza ku munyepolitiki agizwe n'abarundi ari bajya kumwumviriza imigambi akayishyikiriza abarundi aho kubatera ubwoba ingwano igiribe nko mutagize ingwano ateza ku abarundi rero nibaza ko babirenganye ni nk'ibyo nyine naheje kuvuga uwo munywanyi wa Radio Amerika avuze yuko abarundi baciye ubwenge abarundi baraciye ubwenge bashaka kuba demokrasi abanyepolitiki bakaza n'ibyumviro byubaka ari mwebwe ejo ni mwasira mu
Burundi reka duhe ijambo
muzoje kubutegetsa ariko abarundi batoye ejo atende DFDD iri kubutegetsa ikabwira atanga ibyumviro byiza abarundi bazoba sanction bazoba hane babereke ko
badakomeka duhe ijambo ndabona akanya katujanye
mu Burundi mugakora mukerekana ibyumviro mufite mugateza imbere igihugu abarundi bakabatora mu Tanzania myiza mutayikurikije bakabakura muyikurikije bakabandanya batora nico niyumvira zikweza kwa mu Burundi ibisigaje
by'ibiganiro
nabyo nibaze ko ari inzira nziza mugira ibiganiro mudashyira kitera bwoba mugira ibiganiro biza gukurikiza ibyiyumvira by'abarundi
ego mereka ndabona akanya katujanye inosa reka ijambo reka ijambo professeur Paul Nkunzibana nawe nyine agira icavuze ku mpanuro n'ivyumviro biheje gushikizwa na Sylvestre duga ku ijambo professeur
kego murakoze cyane cyo mu bivuga nuko ubwa mbere hoho ngwa dufise mu Burundi bwa mbere namwe kuko nabivuze nuko mu Burundi ata politiki y'iwacu dufise kuko ama politiki yose dukoresha n'ama politiki avuye hanze kubyerekeye nashaka cyane ubutunzi bw'igihugu kandi umuntu wese akaba azi yuko ubutunzi bw'igihugu niryo shingiro y'ibintu byose niryo shingiro y'ibintu byose Burundi kuzukuri nizo abura wizi fashanyo Burundi ndibwa ukene ni fashanyo zukanze kuko nuko ndabivuze kuva kare ikawa yahorizana igihugu imari ingana n'ibice bishika 90% kwijana by'amafaranga y'agaciro avuye hanze uvuga icyo iyo kawa mu gihe yagiye mu minwe y'abanyemari y'abanyamahanga ngo yasubiye inyuma izo wa ndetse waratsinishije ni kuvuga yuko igitewa cyategerezwa kugaruka mu minwe y'igihugu ipetroli mwenye juu ubuta ubuta kabose
ndabona akanya katujanye Professor Nkunzimana Paul nibaza ko ikibazo cy'ubandanya nzobatera kamo dusubire kuganira ku bibazo ndagushimiye nawe Professor Charles Nditije ndagushimiye nawe Dr Innocent Bano mwakoze cyane rwose ku byiyumviro mushikirije eka menyesha mwatanze tukaba dushimiye n'abanywanyi b'iradio Ijwi ry'Amerika bose baduteye kamo turashimiye abakunzi Radio Ijwi ry'Amerika nabo nyine bateze amatwi ikiganiro muri isangacyo umunsi mwakoze mugire amahoro n'umugoroba mwiza kandi mwabandanye mwumviriza Radio Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika.